Numvi uvuga no numvi ukora
Urabanza wibaze
Numvi yumviro
Ndabaramutse cyane ndabahe mwiriwe mwebwe mwese mwari muri ndira nyigishika ikiganiro banza bete cyuno munsi bivanye naho muherereye Apolloni dusabe nabategura ikiganiro noroherejwe n'ishira hamwe la benevolencia nakagakino ntanguye kubumvisha imbere yuko twinjira mu idonido y'ikiganiro
Sarongora
Ho shigenda kyanga tuvemo wa mugeserawe po Boravona!
Muta! Uja mutamu hoi! Kwa tukwese tulimu kabari! Mubadja tukisharana! Aki somerane ya zaka chumakiwe iguri! Hali ngora!
Chaku, chaku! Na ngora!
Uli wasi chaki vya niwo vizi hozi! Na vizi hozi!
Kwa mwarita mutamari kwa tu sonu!
Kira tsa! Oya mwishu kwa aje! Uku nugu humanyu kwa agwa! Uku agwa ruhuza manu! Na uge droba tandu kanya! Uku agwa nurusangiwe kira tsa!
Araga patu tichanyu uja mugesera
umuriki
ito biri kwa barare menanya na muhungu naka ngo bigaru rujya muri marusangi turabizi uwa ya marasha rindi rindi ugwa rugiye gucika rindira gusa
imwiwe uravyorosha
chago nawe uravuga neza kusika uri muri bo uranyumva Urafikaneza kusika uri muri bo
ibi
kubirya bihere ngo libampaka
tuko
bifikira byose bihere bibeho
nivyo mutamo ivyo nivyo nakubareka ngo bidize rujya muri marusangi bonye ivyo nivyo kirazi ndakubari
ivyo ntibiba
urabasha ntwavuba nka hanyo nikasuku ifa gusubira ndivyo baye bariye byose tazi nivyo kiravuga
chagu
kirazi
kuri ndurunga uranye
uri kunteri bwoba
ndakubwiye yo shahije mu mwasama
muta ndakubasa ndagutinya
Nawe utisubiye ko nguvavanura n'umwansi ukabana yuje bajeba uzofyonyerwa muri bo
ikibabaje no kutazo mufyonye ikibazo giteye ingorane none gamuta burya nguhishije umwotsi ntiwo wubujije ko inzi bandanyisha
utiga cha uteki
mbeko muje ngaha bamwe bose mihaye bikenye izo mvugo zitara bwoba ubwo rizo zizofashe gutora umuti w'ingorane
Sarongora.
Uyu muntu yari kasirorera kirazira na cagu ari yamirije uwo mu mugi wa bampaka ngo ntibicarane mu bunywero kubera amwikeka ko yirigwa aremenanya afadikanje na bampaka ngo bigarurire umurima rusangi inyifato itanezereye cagu na gato dufatiye kwa gakino abanyagihugu wo ku mutumba Mparambo muri komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura bavuga ko mu kibano barimwo usanga hari abantu bikeka n'uburozi aho berekana amajambo akoreshwa mu gihe hari umuntu bikeka ko ari umurozi
nguri wa mushinga na cyangwa urya mufasoni urya ngo ni umurozi umuce hirya amaze muramutiye
baravuga ati naka n'umurozi cyangwa uri ya mudamu n'umurozi cyangwa urya mugabo n'umurozi bama bivuga prime majambo akunda gukurikiza bara nkubu ndashobora kuvuga nka karore nihereye ko tinaka numurozi kuko yarambariye jambiri niri niri mwana wanje agacagwara akapfa nka cankurikiza mvuga tinaka niwanyiciye mwana
kuva kera tukivuka hari imihana washobora kugenda utembera muhira bakakubuza wahantu ntuzogende numunsi umuntu abazo guhamada ntuzoyanwe cyane bakakubwira ngo urya muntu uzodumukira uhande ntumwegere uko nabana byo ntimuzotembera niko bamavuga karabarozi baratangishano kwahariho nibindi birozi we ukacubifata kubera bamaze kubwira ababyeyi
mbe mwumvise umuntu bikeka ko ari umurozi mwiyumva gute
uwo mwanya urajugumira kono ko wabakubwiye abandi bose bamutinya urajugumira ariko hanyuma ukaguma urindiriye kugira ngo urabe ko ibyo bintu bizohava bita nahandi uramureka uko nyine nta kundi umujyi ariko biragutera ubwoba
nje ndamutinya nyine kuko ndazi numva nyine bavuga ko umurozi umaze kuwitwa kuri umurozi ndagutinya ko umurozi nyine amaze kwishiramo arakwica ugapfa akora yonyica cyanza ndamutinya ndamwegera kure
oya just ikomeze sinimva gukangwa n'ibikango se byose ngo niruke ndarindira nkabanza nkaraba ko uyo muntu byo bavuze byo bamwagiza byo bari byo ndabanza kurindira kugira numva irimo uvamwo cyangwa ndabe imyifato yiwe mu bantu hanyuma nkatavuga ati wa muntu byo bari we cyangwa katulinde turabe
bo jewe muri make ntabwo nshoka ndavyakira uko kuko turazi kwibyo bikunda gutuma mu kibano haba umuvurungano mubi cyane na jewe nshora gukoresha yankete kuri we kubimuvuyemo
je ntacho bintwara kuko nta nico yongera nta nubwo wabwonera kwe
ndabyumvise ndajugumira nyene ariko nyene ngabikamba mu mutima hama nkazorindira bukebuke nkanza ndamuraba nyene kizomuvamwo ariko ngenda gakegake simfa kuca mpubukada ngo wacumugira umugenzi none w'indani dada
abanyagihugu ku mutumba Mparambo muri komune cy'Ibitoke mu ntara ya Bujumbura bemeza ko kugira bikeke ko umuntu ari umurozi hari ibimenyetso bafatira ko badapfa kubivuga canke badapfa kumwikeka
none no ntimwabibonye mu rugomba ko hari umuntu badugije kuri antene mukamubona ko bwari umurozi urya muntu nyene bafashe niwe yamudugijeyo nakuze nzi ko abarozi bahari mu buzima kwanje bwose nkiri umwana barambwira uti ntuzusohoke mu ijoro atuzurokumva ikintu kiriko kirabyina ku rugo tazuba ari umurozi ndiye ntavuye ndabyipimira jewe sohotse ndaje hanze ndararayo kabiri gatatu ndiko ndatinga ko no icyo kintu kibona ntavuye mfata umuntu w'umugabo yambaye igishambara urubega rw'impuzu yambaye n'urushato ku mutwe ibisi muri izo ndamufata wewe ndagufashe bashaturahetse hagararaho duhetse acarangwa wewe ntundi mwene nakate ubonye ubivuze uzocupfa cyane ndavuga ndemera ati bwa burozi bwa bundi buriho hari habantu uravye amafaranga aronka atigera yicara habandi bicaye n'umunsi n'umwe ayo mafaranga yiyi ukazora bicaye amazi ukayabura ukazora abe n'igikoko koroka kibura ukaraba inyana se kuvuga ati none uyu muntu wewe amafaranga yajana hehe ntaza mu bandi yirigwa mu iyo mu ishamba ryo yicaye yirigwa iyo mu nzi we namukiwe ryo bicaye wagira gutyo ugasanga abana biwe mu nzu barabaye nk'ibihume barahuhuma baje kuraba ati mbega none babana bari ngaha bari he baje mu ishuri ngo baragwaye bose nti wora bari no mu wagira ugasanga n'ibihume n'ibikoko ukurutubuga ati none uyu muntu aya mafaranga yamaziki abana benda kumenda gutya no mugore kumenda gutya afise amafaranga mu nzu iwe uyo muntu yaka kumurozi
hari gashobora kuba mubana ariko ukabusanga nti musangi akazi nti musangi ikina kimwe ariko wagira gutyo kwazamba muri kakazi kawe ngese ganaka ngo kakazika ngo kagenze gute ukamwishura rya kabiri ugagaruka ngo kakazika ngo kameze gute ukazohiga icyo ibyo bintu bikubariza ukabibura ugahiga inyishu bya ugahiga n'ikintu yashatse kubikubariza ukakibu ica bituma wike ku uyu muntu teshatu uyu muntu niyoroshe kwamugenda ukaro kandi ukazamba akantu amuvuga ko ari umurozi
ubwo muri imisi turahamba abantu buri munsi tukabya tubona uwo muntu ntiyagwaye ntarakano akamuyarame umuntu yarakomeye no yagishwe n'iki bashye bavuga ngo nakuba n'uburozi bamwishe
keshi birashobora kuva mu mvugo ziwe nk'umuntu ashobora kubaratisha iyo nzura yubatse ariko ntuzoyimbanamwo urumva uwo muntu ko woci mucakure ugatangura kumutinya cutangura kuvuga ati sha urya muntu siheza kabisa bakatangura kumwikeka uko nyene
kishi na kishi barihiga mari mu kiganiro bari kwaganira nabandi canke bateramye bako amwe nkugwagwa atacyo munavuga nyarashura kukubwira ngo shango ugende ngende hamare ukacyura abo umuntu uje katanya kimwe dupfana ntacyo duhuriye iyo ndibivuye he ucyutangura kwikeka ko yo bari
umuntu ibimuvamwo nibyo bimwagiriza ibibakora hariho nka ahantu twaciye umuntu arazaho twaciye atora ivu ry'umuntu arenganye hama jewe sinabihaye agaciro hama birasakara cyane bigiye kuza mu manza numva barantumye ko ndavuga ati wewe kubera wifashe ukutariko sobanura impamvu wayo rivu gikirenge kiwe araburijya avuga abatware baragerageza nyene barabahuza barumvikana mugabo muri make nko ikintu cyose bivana n'inyifato wakifashe ko kugira ngo wagirizwe uburoze biba bivana nuko wifashe mu kibano murakoze
fatiye ku mubanyi twahora tubana bemeza neza ko abarozi babahari kuko hari umuntu yamusanze mu ibare ariko aramwicupa acha amubwira nyamuntu nguri icanga mu ntebe ngukegamira gukanika ngurudangaho ngukibaza ngo we ngo wari irimwe ngo wakuremye ngo niyo kwigarutse bende bagi jambo yamubwiye uko nyajamo ntago nkigibuka neza wa mugabo rari bwiwe ayicaye mu ntune bari karamwicupa acha bandashira yanzoga hasi yumvira iryo jambo wa mugabo amubariye ari mubwiye wa mugabo yaciye asohoka ibare kwa mugabo nawe tisha uyu mugabo ambwiye gutya ntamukurikiranye yongaye uje wa mugabo yaciye ahaguruka amukurikiye ageze mu ibarabara nyene imbere kandi yari mu bantu pe yaciye amukwega amukura muri ba bantu amukuye muri ba bantu aca muha makofi atatu wa mugabo yaciye agwa amaze kugwa yaravyuza ashavuga ati sha nguru mugabo ngiyo rirenga ngutankubise ngo washurare ugiye nare nk'uwo muntu wareka kuvuga yuko ari umurozi arenze yigamba amajambo nk'ayo kandi akanda kubiswe
nubwo abanyagihugu bemeza ko atawe badendereza ngo bamwikeke ko ari umurozi uwe aravuga ko yagirije uburozi kandi atari byo
hari umupolisi yaheruka kuza araza nsangaho nihagarariye arambwira ngo ngubu ngira ndakuyanje ngo arampaye ishano ngo uri umurozi wa gakecu uwo mwanya yonyita gucanyagura ngo mvuge kandi yari kunyanga pe abantu bari bari bace bahagarara kubaca umudamu macaravuga ngo none kamutama ngo muvyeyi tutakumuzi ku ubwo burozi ngo wowe ni wa ugira umwagiritsa uburozi ngo muvye ukuri ngo ntuwicwa muvyeyi muhora ubugaragara ngo ndamwica ngo ntahafite aza kunyitwa nukuri abantu turazira ubusa
banza wibaze
murumvise ko hari abashobora kuzira ubusa dufatiye kuyo avuze mbe mwibaze ngiye ari umuntu ashobora kwikekwa ku burozi kandi atari
vyo vanye n'urwanko n'ikibazo muba mufitaniye bakaca bakwagiriza ngo urumuroze kugira ngo wewe yumvikane ko ari we kuri wewe wari uri mwikosa
cankwe kuba uyo muntu batamwiyumva mu mwako karere kumbure nabyo nyene birashobora gutuma uyo muntu bamukeka kare umurozi kandi ataroga
urabona nk'ubu je nawe turashobora kuba dufitaniye ikibazo bikaba byaratunaniye ko twosabana imbabazi hama kugira ngo jewe mboneke ko ndi umunyakuri nkacambwira umuntu atisha naka n'umurozi aho rero bimaze kugenda umva bica byandagara abantu bose bacaba kwituma
atunga imana atoye arongo uyu mutima mparambo muri komine cibitoke mu ntara Bujumbura nawe aremeza cyane ko mu barongoye harimwo abikekana uburozi agafatira ku bantu abajije intwaro bamaze gukingira kugira ntibagirire ingorane mu kibano
bamajije kuba nk'abantu nka batanu bamajije gufatwa kugira umuntu abakingire bayerekwana neza ko ari abarozi bigaca biba ngombwa yuko baca babanza kubajyana kubafunga kugira turabe ko tukore n'iperereza turabe ko icyo kintu ari cyo nyezi
kishari nkunzimana umuhinga muvyo gutsimbataza kibano ciza arunganira abanyagihugu mukwerekana amajambo akunzwe gukoreshwa iyo bariko bikeka ku muntu ari umurozi aho yongera ko nikibituma
gihe cyose abantu bateramiye usanga ariko amuvuga ko rusaku naka n'umurozi naka aratangishano naka arakinda sinzi naka aratunze igifaro canke aratunze ibiheko ibintu be nibyo ariyo bavuga ko hano rukoko ingwe bavuga ko atunze ingwe muhira inzoka isato ibintu bene kenshi ni byipfuzo by'abantu babashaka gushika ko hama ntibabishikeko hama hakaza ugwikeko ndi naka yabitumye ni naka tuma ntamerergwa neza ukibuke rero ugasanga batanguye mbere no kuraba naribi
abanyagihugu twatuganira baravuga ati nubwo uburozi avuga ntibuboneka canke amateka atabishyira habona abarozi barabaho ukwikekana nk'amwebwe muri abahinga byerekeye ikibano iyo ari umurozi muremera ko by'ukuri ashobora kuba ari umurozi no kuba ashobora kuba mubamumeshera
naho atabubasha mvise bwo kubibona fatiye ku byo maze kubamwo muri mu kibano ndemeza ku burozi bubaho hariho ingufu zidafadika zirengana mu kirere mugabo tudashobora gutora n'amaboko canke ngo twerekane mugabo izo ngufu zirahari kuko jewe ndibuka ko nigeze kuja ahantu hari mu ntara ya Muyinga umuntu baramufata baramubwira ati wowe uri umurozi kandi naka ni wa muroze bimukure ko canke tukwike burya baramukubisa inkoni hamaragira igihe aravuga ati nimundeke ndabimukure ko inyuma y'iminota 30 umuntu yaragendagenda yari yabimukuye ko ntacu babonye akoresha no tuntu tutumenyetso yikoreshereje mugabe babira heze sigura yuko rero iyo myuka idafadika itembera iriho kumbura ikigoye n'ubuhinga bwo kuyifata cyane bwo kuyihindura
iyo habaye kwikekana ivy'uburozi ngo birazana icuka kibimu kibano mbere bikaba byoshikana no kububisha gikivunga nkuko abanyagihugu bo ku mutumba mparambo muri komine cibitoke mu ntara Bujumbura babivuga
abingaruka menyene kuko acha abantu urwanko gwishye mu gisagara nta muntu abagihuza no wonde kuberanye namaze kuvuga ko naka ari umurozi nta n'umuntu asura kugendana no kugora ubwo gwiwe kandi nawe acha yishiramo nabi n'ababanyi babana kuko bose baguma bamuvuga ko ari umurozi niyo mpamvu rero urwanko rusha roba mu gisagara gwishye
usanga ari uruhagarara gusa nta mutekano muri make ubuhari sumwe si babiri maze kumva tegwa magrenade yaba yikekwa canke yaba yabikora urumva ni impfu urumva ko zica zigwira reka tufatire ko karorero kubiheruka kuba nta mezi nta numwakura hera kuyo umva ngo ninda barusha n'ambara uburozi sinzi mu bisanzwe umujyango wose warangajwe harabaye imugumuko kubujyo mbere iyo baza kumufata wenyene uyo yakekwa ko yagize ibyo bintu no gushika ku rupfu yari gupfa ku rugo gwiwe kugeza no munsi ngirango habaye nkibabironi ngirango nta nuzo nuje kugura ngo agomba guri operasera bamubwiye ati em uragure uguze mu burozi barabomagwe amazu inzugi baratobagura umwe wese yatwara icyo yumva ashoboye kugira gusa ngo bamwomore niyo bamwica byari kuba bibi gusumba kuko nk'abana biwe kumbure barashobora kuba badatahura ko se ari umurozi amaze gupfa nyina ashobora kumubwira ati naka umuryango wa naka burya warusa uruhara muri ibi bintu urumva ihori ihori rero rica riguma ribandanya kwa kundi nyene kugeza none munsi ngira ngo rikabandanya
dufatiye ku karorero k'uyu mugabo yitwa Ndabarusha byarashitse bamaze kubimwagiriza urumva iyo haza kuba afatwa abanyagihugu bari kumwica kandi yo bamwica cyari kibazo kuko yarasize abana bari kubona ko abo bishe se ari babi n'abana babo bantu bishe se bakabona ko ari babi byumva byaca biba gusubiranamwo hacaba ubwicanyi budasanzwe ugasanga n'igihugu umutekano wahagaze mu gihugu cyose kubera iyo mvo y'uwo mutekano
Richard Nkunzimana iyo habaye kwikekana mu kibano hakurikira iki
iyo abantu bamaze kubishira mu mutwe mu kibano bavuga yuko nakarumurozi nakarumurozi hagera igihe usanga mu kibano babihanahanye bose ugasanga birangiye bose ingorane zose bafise bazituye kukagwe kabantu kamaze kwitwa izina yuko arabarozi ugasanga rero imiryango itatu initanu yo kumutumba isimbiye ku yindi miryango itatu initanu ngo nabarozi buryo impira n'imperuka usanga bateramye amabuye batemanye imipanga ugasanga harapfuye abantu batari bake kuberwa guhikego
kuri wewe utari bwabimenye ikiganiro uriko urakurikirana nibanza wibaze turiko turabira hamwe inkurikizi zihari iyo abantu bariko bikekana ko ari abarozi abanyagihugu wo kumutumba Mparambo muri komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura baragira icyo basavye kugira hatuzwe ukwikekana uburozi cyane cyane mu ntumbero yo gukinga amabi azanana mu rugo rwikekwe
kosa abaturongoye ko mwotuma mu bajyana ugasuzi kabonye ne bakatuvamwo kuko twebwe turabona ko tugeramiwe
icyo twosaba leta nuko iki kintu cyitwa ubirozi cyanke abarozi yokoresha iperereza cyanke amatohoza bakabona ko ari ukuri hama basanze ari ukuri leta n'ababyeyi bomenyene bakingira abatarabarozi
abo bagirizwa uburozi nabo nyene nibaje imbere y'ubutungane bitware hanyuma babumvirize babakore kwicaye kataburozi bafise nabo babutabufise bavuga uti natwe ntabwo dufise kugira ngo amanama abashe kuba menshi tubashe kugira amanama yo guhanura kugira ngo ntagire ubaza n'uburozi mu bene gihugu warasanzwe aroga nabireke nta bizozana kuko naho yoroga karugumwa karuga babiri nta nagaparisera canke nta nagatongo kiwe nta nagahuza kura kuri we none narikura kwiki yongo kiki igihe tugeze si ico kuroga tugeze n'ico gupambana mu ntarundi buzima bwe gusa
umukuru w'umutumba Mparambo nawe aravuga ico bakora iyo bumvise hatanguye kunugwanugwa ko hariho abikekwa ko uburozi aho nawe nyene atasize icifuzo ciwe uko abona ubutungane nabwo bukwiye gufasha mu gukingama bafatiye kugo gwikekwe
iyo bishitse ibyo bikabonekana neza bakaza bakitwara no kuri natwe tukabibonamwo ko hari umwifato mubi chance bigaragaza ko nawe ubona neza ko umuntu ari umurozi turagerageza uburyo bwose tukamwereka ko ivyo bintu akwiye kubiheba kuko atakamaro ahubwo ejo mu gitondo biza kugarukaho ingaruka umuryango wiwe nimba we yoba afise ubuhungiro ariko ari gihe umuryango wiwe nawe atabuhungira uzoronka kugeza aho batangira kuza nawe akabibona akabipunguza nimba yabikora cyane akagenda abipunguza ko bunabuke buke ahubwo twosaba yuko nk'ubutungane bushobora kuzokwiga nk'irindi tegeko ryo havariza rikingira uwo mwene gihugu abivugwamwo ko ari umurozi cyanse igihano cyoheza kikamufatirwaho ariko nk'ubu ngubu nk'abajejwe intwaro tutarabona iryo gihano ntago duza dukunda na mbere ko kunabyemeza kuko uri umutware icyo mu byo batwigisha ntibatwemerera ko uburozi buhari kuko butagaragara
Richard Nkunzimana umuhinga mu byo gutsimbataza ikibano cyiza arerekana icyo kogwa mu ntumbero yo gutuza ukwikekana uburozi mu kibano
burya hajya ku mitumba yose hari inzego nyinshi zifasha mu guhuza abantu guhoharaje nubwo bw'abahuza bafasha mu butungane ziganzego z'abaremesha kiyago ziganzego usangari abarongoyo agacimbira umutumba nibitura abo bantu babahuze nabo bageje intwaro bibwirize bamaze kumva ko ahantu hariho ijambo ritameze neza icuka kibi bakoranya abo bantu babavugishe hanyuma bakuru go kwikweka abantu basubire kubana mu mahoro rero uwari wese ahamagariwe nka kurya bivuga mu kirundi ko ibuye riserutse ritabari cyica isuka hamagara kubimenyesha amukibano guhamagara umugenzi canke incuti wo mubana ati mbega ko numva bavuga ibi nibi nibi twobikuraho gute abantu babiri canke batatu bari hamwe ku mutumba n'imbere yuko abajejwe intwaro bashika bo nyine barashobora kukiyaga mutima wugurutse bakavuga ati dukuri ntambamye ndisubire kwikekana hagati yabo ikiyago kubivugana birafasha kugabanya kwikeka iyo binaniranye niho haca batuma kinzego zijejwe ibinabiriya kugira ngo babatunganiriza canke abaje ntaro bo hejuru bagashikana aho hantu bagahumuriza kugira imitima yabene gihugu itekana
igitsi ntango kigira niherezo dushimire ababanye natwe kubiganiro banze baze kigitangura kugeza kirangire mwarimo agiteguriwe na Apron dusabe ndayifashijwemo n'ishira hamwe la benevolencia tukaba twariko tuganira kubyerekeye kungaruka z'ukwikekana uburozi abatanze ibyumviro byabo nabandi bakengurukiye nongera ndabasezera naho ubutaha
urabanza wibaza.